mwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Banganye inshuti zacu mwabonye butandukana. Mu Burundi turi ku mirongo migufi, metero 25, metero 31 na metero 41. Naho mu Rwanda muradukurikira kuri FM 104.3 ya radio ijwi rya America. Banje kubifuriza wa gatandatu muhire kandi mbahikaze kuri radio yanyu ijwi rya America. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tugiye guhera ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yayo murumva ikiganiro iwanyu mu ntara, naho guhera saa 12 ni ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Amakuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Rwaraye rutangiye gukingira icyorezo cya COVID-19. Ministri w'ubuzima muganga Daniel Ngamije ari mu bambere bikingije. Kuri iyi nkuru twumve mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Maze iminota 30 maze gukingirwa, ndumva meze neza nkuko namwe mubibona, nta kibazo mfite.
Muganga Daniel Ngamije utegeka Ministeri y'ubuzima mu Rwanda imbere y'itangazamakuru aravuga ko yiyumva nyuma y'iminota 30 yikingije icyorezo COVID-19. N'urukingo afatiye ku bitaro bya Masaka biri mu nkengero z'umujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Ni mu gihe n'ahandi hatandukanye mu gihugu igikorwa cyo gukingira icyorezo COVID-19 cyatangiye kuri uyu wa gatanu. Ministeri y'ubuzima yabwiye itangazamakuru ko ku bafite inyumvire ko izi nkingo zaba zitizewe bitewe n'uko zakozwe mu gihe gito bakwiye kuyihindura.
Nta kibazo kugeza ubu ngubu dufite. Ndashishikariza rero Abanyarwanda bose kugira ngo aya mahirwe buri wese watumiwe kugira ngo abone uru rukingo yo kuyitesha, abantu bo kugendera ku bihuha. Uru ni urukingo rwemewe rwujuje ibyangombwa, rumaze gutangwa mu bihugu byinshi. Abantu rero bo kumva amabwire cyangwa amakuru adafite ishingiro, kandi amakuru dufite nuko abenshi bari kurwitabira nta kibazo kugeza ubu ngubu. Uza kugira ikibazo ku giti cye cy'imyumvire n'iki, turaza kumuganiriza tumusobanurire tumwereke ko uru rukingo nta kibazo. Kandi abakozi bo kwa muganga mu bitaro bitandukanye bafite izo mfashanyigisho za baheraho kugira ngo bereke abantu ko urukingo rwizewe.
Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda kugeza duteguriye inkuru, Ministri w'ubuzima Daniel Ngamije niwe mutegetsi mukuru wari umaze kumenyekana mu bikingije icyorezo COVID-19. Aha ku bitaro bya Masaka hanikingirije uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Madame Kasonde Mwinga na Madame Juliana Lindisi uhagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Madame Kasonde uhagarariye OMS yatangaje ko abona uyu murimo wo gukingira icyorezo COVID-19 ugenda neza uko bikwiye. Ati kimwe mu byo nshobora kuvuga ni mu myitegurire ku bijyanye no gukingira, ni ibintu bikorwa kimwe ku isi. Uburyo amabwiriza yanditswe ni nako hano bari kubigenza. Urabona ko bashoboye gusobanurira buri wese ku kijyanye n'icyo yakwiteze kugira ngo uwikingize ashobore kubikora ku bushake. Bashoboye gutanga urukingo mu buryo bukwiye, barubahiriza amabwiriza asabwa uko bikwiye, birakorwa neza cyane. Duteguriye inkuru ababarirwa muri 50 bari bamaze gukingirirwaho igikorwa cyatangirijwe ku rwego rw'igihugu ku bitaro bya Masaka, barimo abategetsi, abakora mu nzego z'ubuzima n'abageze mu zabukuru. Ijwi rya Amerika yavuganye na Bwana Anacle Ntwari, umunyarwanda warwaye icyorezo COVID akaza kugikira. Nawe ari mu bambere bikingije icyorezo COVID-19, yikingirije ku bitaro bya Remera Rukoma biri mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ku murongo wa telefone nabanje kumubaza uko yiyumvaga mbere yo gukingirwa icyorezo COVID-19.
Numvaga nyine mbishaka, numvaga nshaka gukingirwa, ariko urumva ko umuntu nyine ibintu byakoba ntabwo kabura, kubera ko hanze hanyine abantu turi muri sosiyete z'abantu bamwe na bamwe baba batabyumva. Umuturage yavuga ati gese nakwikingiza, ati inkingo zibonetse se mu kwezi kumwe narwiteza gute, or n'izindi bagiye badukingira zose ntabwo tuba tuzi ngo zamaze igihe kingana gute. Icyo rero mba nizeye ni uko ari urukingo twahawe n'inzego z'ubuyobozi kandi inzego z'ubuzima kandi zibifitiye ububasha n'ubushobozi, kandi igihugu ntabwo gishobora guha abaturage bacyo ibintu bibi.
Nyuma yo guhabwa doze ya mbere y'urukingo kuri Bwana Ntwari, ni amashimwe akomeye.
Si njyewe wabonye ruhageze, kubera ko umuntu warwaye covid numvaga mfite ubwoba yuko nakongera kuyirwara najyaga nsoma mu bitabo bitandukanye kuri internet bakavuga ngo umuntu ngo yirwaye ngo bafite iminite y'amezi atanu ariko nabyo nta facture ijana ku ijana nari mfite yuko ari byo koko rero nkurikije ububabare ndize ndwaye covid naravugaga nti iyi ndwara yongeye ikagaruka noneho yahita inanyica noneho ni wenda wasanga none isanze n'umubiri wanjye waramaze kujegera nkaba nayahita intwara urumva nari mfite ubwoba bwinshi cyane rero sinibonye ruhagera ubungubu ndimo gushima Imana.
Ku bitaro by'Amasaka hatangirije iki gikorwa hoherejwe inkingo 170,000 ariko Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ikavuga ko ku bitaro 45 hirya no hino mu gihugu batangiye gukingira icyorezo kubamara gufata urukingo rw'icyorezo COVID-19 Minisiteri y'Ubuzima asaba ko amabwiriza asanzwe yo kwirinda iki cyorezo akomeza uko bikwiye mu gihe abatuye igihugu bose batarakingirwa.
Tugomba gukingira umubare munini w'Abanyarwanda kugira ngo duhagarike ikwirakwizwa ry'ivirusi mwive ku muntu utarakingirwa ijye ku wundi nibyo turimo. Amabwiriza rero rwose ho kugira umuntu ukingirwa ngo afate agapfukamunwa agashyire ku ruhande no kugumya gukambara kandi si igihe kinini gisigaye abanyarwanda benshi bagakingirwa tugasubira mu buzima busanzwe.
Kugeza ubu u Rwanda rumaze kwakira inkingo zigera mu 400,000 za Pfizer na AstraZeneca. U Rwanda ruteganya ko uyu mwaka uzarangira rumaze gukingira byibura abangana na 60% ku isonga harebwa abakora mu nzego z'ubuzima, abapolisi bari mu mugambi wo kurwanya icyorezo, abageze mu zabukuru n'abandi. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Ijwi rya Amerika noneho tujye mu Burundi. Abantu barenga 3,600 bo mu masite ya Sobel na Mafubo mu ntara ya Bujumbura bavuga ko babayeho nabi cyane nyuma y'imyuzure yabakuye mu byabo. Uretse ibibazo by'inzara nta nivuriro bagira. Eloje wirika neza aratubwira inkuru irambuye.
Abana hari ke bagwara kubera inzara hari ukuntu bashobora kwiriga uko bakayirara umwana ntazoronka nguvuga agiye ku ishuri uzo natangiye kugoya guri kabatangira kuryama.
Umukenyezi numwe mu bantu 2,780 bari mu miryango 592 iyo mubona imyuzure y'amazi mu mwaka ushize ikihungira hitwa Sobel ni maranza muri komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi. Ubu n'abandi bagenzi we baganira n'ijwi rya Amerika bamenyesha ko bagira ni wewe n'inzara n'ingwara
cyukuri ntituhabaye neza kuko inzara ni nyinshi abana barajya no ku mashuri mugabo hari igihe usanga bigoye ukungene bajya ku ishuri bajyanye inzara ikagora ukungene bashika bafungura bagiye no ku ishuri n'inzara. Muri site ya Sobera amazi twari tuyafise hariho ahantu baduza ariko imoteri yari amaze gupfa ubu turonka amazi rimwe imodoka y'igipolisi yatuzaniye iyo itaje turafata urugendo rurerure tukajya kuyasaba.
Nk'ubu unye indwara ni nyinshi bagutura iyo ndwara ukabura amafaranga kugira ngo ugure uwo muti bakwandikiye ukawubura ugaca usangana umuntu ararembye. Malariya n'inzoka ni gucibwamwo n'inzara ikintu rero nyamukuru kiri ngaha n'inzara nakubahwa n'ukuri inkambi ya Sobel ya maranza n'ukuri iraseserejwe n'inzara abana hari ke bagwara kubera inzara hari ukuntu bashobora kwiriga uko bakayirara umwana ntazoronka nguvuga agiye ku ishuri uzo natangiye kugoya guri kabatangira kuryama wagira ugira uko kumva arashushe wagira ngo mbyanye kwa muganga malariya bakayibura uri kunyumva abantu bagatunga tukavuga ati none inyingwara nyabaki tukacha tubona ko defo ari inzara.
Iruhande ya bino bibazo uyu mugabo n'uyu mukenyezi wundi nabo kandi bemeza ko baba muri site ya Sobel bajyama nabi rwose kubera ubwinshi.
Cya mbere kimwe hariho benshi nk'ubu batagira icyo baryama bafata ubuhema bwabo zakaba ari bwo baryamika kw'abana winje nk'umasara mwamwe n'ikigongo kiragutegera ntaje tuvuga ngo turafise n'utwo tworonka ngo turatekeramo uwo munsi uri gihe waje nyakuba waje saa 8 y'ijoro n'ukuri ibintu byose byahereye kwebwe icyo tubona icyo kugo nuko leta yo kwimura abene gihugu bareke kwirwa bariko barahangayika baji batagira iyo bajana iyo bapfa
tugyama ngaha twashike mu ishyamba ngaha wari urushamba ime rutagira uko rungana aho nyine ushika ukaryama nyine nkuko nyine inzara nyine ukarara inzara nkuko kuryama naho ngaha aha mu masaru giyo bo biraba hari ibirago nabyo nyine usanga imvura ni imvura iguya aho usanga ashobora kudutera na bwa burabo ugasanga burakanye ukarara nyine ku bintu bikanye turara tugundanye usanga nta muntu avuga ati arafise aharyama umwe aryama ngaha undi akaryama ngaho bose turyama ikivunga aha ingwara zikunda kwibonekeza iki n'icambere twoshimira imana ngaha muri site nta ngwara z'ibyaduka byinshi zikunda kwaduka ariko malaria ho ngaha azema ni ingwara ya mbere ngaha irikira tubangamira
arenje migira neza twara site ya Sobel hamwe n'indi ya mafubo iri ruhande yayo asigura ko ingora neza zitimirije guhera kuko nabagira neza baje gufasha baraba babaye kurusha abandi ugasanga nta nibice bibiri kwijana baronkejwe imfashanyo
ufatiye kuri abo bantu nababwiye ikitiri cy'abantu bangana uko basanga umuntu aje gufasha nk'abantu 20 cyangwa 50 gusa abandi ntibashikirwe byoroshye hamishira hamwe pamu naryo ryo rishora gufasha abantu bose kuva dushika hano rimaze kuza ngaha kabiri ubwa mbere n'igihe abo bantu bari bagishika ngaha hari tarike indwi z'ukwezi kwa gatanu pamu yarayisubiye kugaruka ngaha itarike 2023 z'ukwezi kwa 12 baje kugira akantu nko kubita iminsi mikuru ariko abona aho babahaye utuntu dukeya kuko batanze ibigori ibiro 27 hamwe n'ibiharage ibiro 9 n'amavuta angana n'iritiro rimwe rimwe urumva nk'ibyo mu bantu barumaze iminsi bashonje umuntu yariko kugaburirwa itariki 25 hama kabasiye ku 2023 acyumuha iyo kujya bingana uko urumva ko uyo muntu kushika kuri nosa hanta chafisi
asanga n'ubukene bwaho bivuriza buza bwunyura ibintu
ivuriro ringaha n'icyo bita ni nka centre de soins ni urgence n'utuntu duke duke kwa gufasha abantu bagize ikibazo mugaba kuba ko umuntu ashaka kumva ko nta hantu ho hospitaliza gushira umugwayi ngo bamukurikirane umuganga mukurikirane ntahari kuko ari ikibazo cy'ingwara kirahari kandi imiti nayo ntabwo ari kirenga kuko ntayihari kubisanzwe
Antoine Ntemako umuyobozi mukuru w'igipolisi kijejwe gutabara n'ukinga ibiza n'isibe abona urukiza rwaba begeranijwe maramza n'abandi bose bashikiwe n'impanuka mu kigaga cy'igihugu kibajejwe
uburyo nibwo buriho mugabo buracaruke cyane leta yamaze kwemeza ikigega cyo gukinga no gutabara mu gice biza n'isibe dusaba yuko leta rero ico kigega coja mu ngiro kugira ngo hajya no gutabara abonye yuko uyifashije bazoza bihuta nimba ko umwaka wa 2021 nimba ko hazogira ikozwe cihuta
uko mwaka utashe abantu n'imiburi bura 500 mu Burundi barahitanwa nibiza birimo imyuzure hamwe n'isenyuka y'imisozi eloje uri ka neza ijwi rya Amerika
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
Kire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Abadepite b'umuryango w'ibihugu bigize akarere k'Uburasirazuba EAC batangiye igikorwa cyo gusura abaturage mu bihugu baturukamo abadepite baturuka mu Burundi bahereye kuri wa kane mu mujyi wa Bujumbura inkuru irambuye Pierre Claver Niyonkuru
Isekeza ry'iminsindwi ryatangujwe n'abashinga mateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'iryo gusigurira abanyagihugu baturuka mu bihugu bitandatu bigeze uwo muryango ico maze kurangura no kubabaza kwa rakarusho kaboneka barakura nk'uko bishikirizwa n'userukira abashinga mateka b'u Burundi Jean-Marie Muhigwa yavugiye Bujumbura ko bazoshimikira ku nkingi zine
ya mbere ni nkingi yerekeye umugambi wo gutoza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe twita mu gifaransa inyo duwaniye inkingi ya kabiri yerekeye isoko rusange twita marché commun inkingi igira gatatu yerekeye ikoreshwa gifaranga rimwe inyo monetaire inkingi igira kane yerekeye ishingwa rya leta zunze ubumwe z'umuryango wa Afrika y'ubuseruko kazoba karyo kandi ko kurabira hamwe intambamye zibonekeza zijanye n'ishirwa mu ngiro y'imigabo n'imigambi y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko cyane cyane ibikomoka ku nkingi zibiri za mbere arizo uyu mugambi wo gutoreza amakore n'amatagisi mu ndinganizo imwe no ku rugero rumwe n'inkigira kabiri yerekeye isoko rusange
ubwo butumwa ni nabwo buzotangwa n'abagenzi be mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya mu Buganda no muri Sudani y'Epfo ibihugu bigize uwo muryango bitegekanijwe ko bazohura n'imigwi itandukanye y'abaserukire inzego za leta abikorera utwabo amashami yigenga n'abandi bahinga bafise intererano mu buzima bw'igihugu bamwe mu bari muri ayo mashami yigenga barashema ko ubu ibisata byerekeye uruja n'uruza urudandazwa rujabuka imbibe canke bifuza gukora no kwiga muri ivyo bihugu baharonkeje akarusho n'ahinziteze zitabuze Icyo bikoze abo basanga hakiraga haze mu byerekeye umwumvikano hagati y'ibihugu bigize uwo muryango. Gerard Hakizimana atwara ishyamwe Foricon F rigwanye biturire na kamwana wa mama mu Burundi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika.
Nube umuryango uhuza ibihugu ushimira amahoro n'umutekano ibihugu ntihagire uva mu kindi gihugu agiye gutera ikindi gihugu byagiragara ibihugu byagirizanya nko mu Burundi byarabaye murazi ko hari gitero cyane mu ntacyo bitoki mu kibira mbere natwirwa amashyamwe yigenga tugira icyo tukivuze ko byaboneka ko neza by'ukuri abateye baje bava mu Rwanda kandi atako byategerezwa uwo muryango by'ukuri afite akamaro ariko kandi ni wicarira ibibazo bimwe bimwe ibibazo byo kutumvikana hagati y'ibihugu ibibazo byo kutavugana hagati y'ibihugu bihagarare kuko turabona ko u Rwanda n'ubugana ntibahuza urundwa mugatona kuno munsi by'ukuri ibyo biriko biraza.
Mugenzi we yabaye mu nzego z'urunani ruhuza amashami yigenga yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko we wabona ko ari ibihugu bikwega amaguru mu gushira mu ngiro ingingo z'uwo muryango bigatuma no mu iterambere bisigara inyuma. Umunyamategeko Jamze Bigirimana ubaserukira urunani rwishinze guharanira impinduka muri Afrika Turunora Page atanga akarorero ku bihugu nka Tanzania n'u Burundi n'ubu bitarahambye ibindi mu mugambi wo gukoresha ikarata karangamuntu mu kujabuka imbibe nk'uko ibindi bihugu nk'u Rwanda, Uganda na Kenya babishitse ko. Gusa arafise icyizere nahabona ko igiye guciwe kikiri inyuma
aho dufatira nko kuba baheranye amafaranga menshi cyane biboneka ko leta idafise gushaka kwifadikanya gukwiye n'ibindi bihugu bigize uwo muryango. Uturusho novuga ni nk'iki kino sentare ni sentare abarundi bariko baramenyera kuza baritura mugabe kibazo nyamukuru mbega imanza za Cunio sentare zirahetse zigakurikizwa na leta y'u Burundi mu gihe idafise gushaka. Uwo muryango wari wafashije abarundi mu kugerageza gutora umuti ku bijyanye n'amatati yabaye kuva 2015 mugabo naho nyine kubera kudashaka kwa leta byatumye ibyari byakozwe n'umuhuza n'uwumufasha bidashobora gushikaho kintu gifadika. Ikindi naco twarabonye ko ari gihe ibidandazwa bimwe bimwe bivuye mu bihugu bibanye byo mu muryango bitashobora kwinjira mu Burundi cyangwa ngo bisohoke bigatuma hariho uturusho abarundi bari kwaronkera bahize bagahatakariza.
Umuryango wa Afrika y'ubuseruko wiyemeje ko mu kwezi kw'indwi uyu mwaka uzotangura kugerageza umugambi wo gukoresha ifaranga rimwe. Uwo muryango umaze imyaka 22 ushinzwe u Burundi n'u Rwanda byawinjiyemo mu mwaka w'ibihumbi 2007. Igihugu cya Repubulika Iharanira ya Demokarasi ya Kongo cyarasabye kwinjira. Inama iheruka y'abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango bemeje ko atagihindutse icyo gihugu kizohabwa ikaze mu mwaka uza w'ibihumbi 2022. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Mukomeje kumva Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi zirimo nka by'agateganyo ya Mulungwe zirasaba guhabwa isoko mu nkambi zari zirisanganywe ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iherutse kurifunga. Iyo komisiyo yifuza ko impunzi zikoresha isoko rizihuza n'abaturage b'abakongomani. Iyo nkambi ya Mulungwe irimo impunzi zirenga ibihumbi munani. Bamwe muri zo baganiriye n'umunyamakuru Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo kuri icyo kibazo cy'isoko.
Dufise iboroke ya 25 uvuye mu kuyoboka ya 25 uhagana amasaha 5 uvuye gucingero rero kugira imwe isoko batugeneye ushubira ugera mu hyani buri mu masaha 4 y'ijoro abajeje umutekano w'abatonze bade gufata mu ijozoro ni mpaka kubitwa inkoni tukasaba yuko rebo duheza gasoko hagufi gatoyi ka buri munsi umuso kire n'amategeko tugashimba muri yasoko nkuru kumutaga habona uso tugora kadusora uso akatumaga gasora nuko ndagusomaga ndagusoma kiri kare nyizo twasaba ngaha muri nkambi ya Murongo bo basanga turemereye yepfo uducho udutomate badusanzaza duso gatungura basama duhatu atwarimye ngaha mu nkambi barabisanzaza ndetse inkoni zihu gupfungwa kuriko kuva mu gasurazi ntuva yuko muri Kongo ari ubukije hagati yaho reka bangombwa yuko ntadufasa kabisa aho gasoko ka Muronka ni mugoroba kakaboneka.
Ikibazo cy'isoko kwa dufisa kasoko ka Remeranga bloke ya 14 ako kasoko kadufasha gose haronka abantu bo 24 ako kantu kari hagati na hagati kuko ari mu 14 cyabumva yuko ugabuye mu kabiri kari hagati ariko hasohotse itegeko ryuko ari kugafuta kwababembe bidoga kwera ko kasoko ngo basezeranye yuko atakaso kazigera kaba mu ikambi rero gacura umuntu avuye 24 agacamanuka niyo mu kibembe ni kintu kitoroshye cyane ako kasoko rero twereka ratubabaje cyane kuko niho twakura umunyo agasabune utuvuta rero nk'amavuta yijana gatugenda kuyagura mu kibembe kwanitike igendwa ku 2024 namwe muri bakicyo kibazo kitoroshye
murasaba
twicyo dusaba rero nuka ku gasoko bo gasubiza aho hantu kugira ngo abantu twese tworohegwe atamuntu acotse na cyane cyane yuko impunzi muzi uko ahantu hari bihumbi birenga 8 ugashabwa ko atakasoko bogira cyake namwe cyo bwumva na gahohotero byiza dusaba yuko kugaruka aho hantu tukorohegwa
twebwe ikibazo cy'isoko kiratugoye cyane kuvuga uri kuraraba rero nka abantu baba mu bloc ya 24 Ventura kumanuka aho gasoko kakaba kari hagati na hagati y'inkambi kuvuga uravye iyo bava nkabo baba muri 24 Ventura kumanuka kumunyu wizana sa amavuta yizana hariya mu kibembe ni bimwe cyane usanga ni yingo biriko biravanisa ni yingo bivanya n'amasaha umudama sekira muhira mu abayo gasanga rika atabitora neza bivanye n'iyazahogurira umunyu hama ico twasaba twasaba kwa gasoko bagasubizaho kubera turabona umenga narusenda ari rusenda harimo kasoko hagati none twebwe gutano hari bihumbi 8 birenga gutaga kasoko ko bora hagati mwana
mubona ari iki kibagora cyane kubera mudafite isuku
ikitugora cyane kuvuga nk'umunyu biratugora cyane amavuta biratugora cyane ekanu utuboga sanke ibiharage ibintu be n'ibyo
karorero jewe kuva aho bakubugariye narafasha kanya ndamanuka kwiriya soko yepfo kudandaza kwiriya soko yepfo nkagenda nkadandaza mu bisanzwe ugasanga kugeza saa moya cyangwa 12:40 isoko yepfo iracarema rero naca kubera mba nk'akaroro mu bloke ya njemba mu bloke ya 17 hagera gutaha narabikije nk'akaroro narabikije ibintu byasigaye nari nagiye kudandaza maze kubibisa bukeye nasanze babinyivye ivyo onyi vyarambabaje cyane ikindi naco nko kuri twebwe abadandaza ko je na je nari umuntu sanze nidandaza utuntu ngaha anyi kwa kakaso ko akabugaye wasanga kumanuka hari yepfo ntwaye ibintu kusa chance biri nyuma ndavyikoreye guhera saa moya wasanga ndiko ndashika muhira mu masaha 3 rero ugacu usanga biriko birangirira ingaruka mbi ku bintu mbandiko ndadandaza
rero twebwe ico twosaba nuko aka kasoko kagaruka kuko abantu benshi tugenda gucingero iyo za mukinja aho bita karongwe umuntu agasanga avuye gucingero ingero ukagodoka saa 8 ugatushika mu ikambi 12 eskizo 12 umuntu guca manuka mu kibembe arenganya ayo mabroke wumva angana uko o kugira shike hepo y'ibroke ya mbere umva iso kiba yamaze kuremura kuko italenza 12 remera hanze y'ikambi rero twosaba yuko ako kansoko kogaruka kugira wa muntu avuye gucingero naburya ko pamo izana irasi yitebye wa muntu yorohegwe afise igihumbi aronkagurira amavuta hafi aronkagurira uduconga hafi udutomato dutore ibintu mwene ibyo rero twosaba kabisa ko botworohereza bakatugirira ibishoboka kakaso ko kakagaruka vyihuse
mu gihe abari mu nkambi ya Murungwe muri Republika ya Demokrasi ya Kongo bifuza kubona isoko bahahiramo abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bo ntibakigira aho bahinga kuri wa kane abayobozi b'inkambi biriwe barandura ibyo bahinze bakavuga ko bikorwa ku mpamvu z'umutekano bamwe muri zo mpunzi baganiriye na James Jovin
turavye ingaruka yavyo ubu kwetu batwikora ku kigoro muri ndibuzo twama twikora ku kigoro abona buno bufuma n'ubushaduye ukuntu babuduhaye ukuntu bungana bikome bitatu n'ivyo bikome bitatu byakugiye cya kumazi ukwezi kunganije rero bamaze kugenda uko twe twarabibabye ni bihano nyene byateganyije ku munzi cya kabiri egipse turavyumva yuko abateye yari nabi byajemo ibintu byinshi byo kwanka kugirane gusa twebwe benshi twarabyumviye kuko ngaha burya mba habaye ubwami ahandi ahaje vuba nahora nyene ndahantu nisanzuye mugabo kuri ivyo byose nta kintu na kimwe tukifasha nituge inyuma y'inkambi ngo tugende gukorera ako gafaranga abandi kubera duhava tumeregwa nabi si cya gitenda tugenda gusenya dusange batadufata inyuma y'inkambi ehe rero twiko turisoza twitahira dusanzwe twa turisoza tutaha mugandi benshi no gutatagira iyo tuba tatukiragira iyo tugenda mamuri yihe turaba byose ni miruha uko tuzopfisha abana bangahe ngaha tutogenda kubarimira hariya twenge turimira ikibara abantu niyo tubarondera ibyo kujya abana bacu ego twarababyaye mugabo bazodupfira nabi kubera mpamvu ni yihe ntanjye atigihari ubu nabuze mu gihari ubu udufashwe menga ego ngo twaracitse amaboko ngo niturimo tenge dusaba ati nimba ari kutunguruza nimba ari kutubwira ati tahi wanyu nitukibashaka ubuzima burase kweri bumwe bumwe kwaringira nitahire ko nararebye byose nta gusenya nta kugirana inyuma y'inkambi harababa ende gutuma utwe yiyenyene hama nta na hamwe tuzoshikira mugabo turashimye mawe byo badufashije byose batugeze menga baduhatse
kindi kibazo nacyo ngaha urabona ingezo ngaha n'indi nayo bari keze kuduhana ka icyabaraga kata ningimwe kandi ivyo vyovyo biraba abantu bose nibirabaje watari ko rupfugumana wanje nabonye ari je ruraba gusa umuntu amaze kukubuza ati ntusubire kurimaka numva bakwirukanye urabona nk'utwo tuntu natenga aha nta gitunguru nza kugura mu isoko aha nkuwo ha ndahi babi nyambara utuboga ntege nkakaranga ndaba nikimenyamenya raba injya baragabanije amavuta baragabanije hamwe bagera kugwego kuko umuntu asigaraje ni ibintu bitagira amapfuta none nkubwo bugari baduhereza kubukura kuwambere kuzobugerwa mpakabuheze nta tuvuta twatuvuta twaheze wanyunganira nubona kubwiye yahize ukaguma ubugi konyene izo zose ni ingaruka mbi jeho nagize ngaha muri iyi nkambi yatabona yuko badashoboye ngaha kudutunga naho biri uko nyene twopfuma twigira bakapfuma bari abantu batwungururiza umbe wose ngahasumba ngaha kubera ngaha umenga kabisa ntibakidukeneye batugomba nyene bagomba kutworohereza bo twuba batwunguruza tukava ngaha bakaraba handi hantu badushira ko babakotse
numva rero turagowe nayo masoko twahora tuna turondera mu tano dufaranga dufise turi buje kugura inyatuboga numva rero turafise ingorane kabisa ike tusaba yuwe ni naza yuko yo duhagararira nk'impunzi ko turi abana bayo ikadufasha ntibasubire kuza baratulandagurira utwo tuterwa
ubisanzwe yuwe ni kamba ikundi impunzi nyamba yo bayitayeho impunzi irakwiye kugira igikorwa idukoreye nka twebwe impunzi ikaraba umubare dufise ngaha kamba batadushaka nk'uko bazi barandagura ibintu iyo nyene UN ikagira icyo ikoze bakadukura ngaha bakaraba ukuntu basi buturusa nk'ahandi hantu twoje tukaronka umutekano nk'ibigegezo biri ngaha ni byinshi.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Kwitariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1980 nibwo Joshua Nkomo wari uyoboye ishyaka ZAPU Zimbabwe African People's Union yemeye kujya muri leta ahuriyemo na Robert Mugabe. Ishyaka rye ryari rifite abadepite 20 bose bakomoka mu gace yavukiyemo Kamata-Belleland. Bigitangira Mugabe yemeye ko Joshua Nkomo yaba perezida w'icubahiro kuko we yari minisitiri w'intebe kandi afite ububasha asha busesuye. Nkomo yarabyanze ahubwo ahitamo kuba minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu. Nyuma y'imyaka 2 yirukanwe ku mwanya wa minisitiri hamaze kuboneka ahantu hari hahishwe intwaro zivugwa ko zari gukoreshwa mu guhirika ubutegetsi bwa Mugabe. Ku itariki ya gatanu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'1983 hashize imyaka 3 gusa bemeye gushyiraho leta bahuriyeho. Abarwanashyaka 600 ba ZAPU barafashwe barafungwa bikorwa n'abari mu ishyaka ZANU rya Robert Mugabe. Nyuma y'iminsi 3 gusa ibyo bibaye, Joshua Nkomo yahise ahungira mu Bwongereza ariko ntiyahatinze. Mu kwezi kwa 8 uwo mwaka yasubiye muri Zimbabwe ahabwa intebe nk'umudepite mu nteko nshinga amategeko.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Aha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye hamwe na Mukubil ya Baru wamfashije kuyabagezaho. Mbashimiye kuba mudukurikira buri munsi kandi muri benshi. Mbibutse ko umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francisco uyu munsi atangira uruzinduko rw'iminsi ine mu gihugu cya Iraki. Azabonana na Ayatollah Sistani. Umutekano uzacungwa n'ababishinzwe bagera ku 10,000. Abakristu uyu munsi barizihiza mutagatifu Olive. Ba Olive mwese mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mudusange no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Nyuma y'amakuru y'ibiyaga bigari n'ikiganiro iwanyu mu ntara, turasubira mu kanya gato cyane.